radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku minongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abantu baba mu mazu 170 yo muri karitsiye Kibenga zone Kinindo mu mujyi wa Bujumbura barayahunze kubera umwuzure watewe n'uruzi Kanyosha.
Ikibazo rero nibaza yuko cyotorwa umuti mu buryo ko kuzana imashini ikaza ikaruha profonde ikagira kiraje uko ubo ruzi nta nabaropoze barukoreramo muvuye ko musenyi ukuva hari ya ruguru ushika wuzura ona ino hepfo rero twero chatwa victime yamaza cyasanza
umwe mu baturage bo mu Kibenga muri leta zunze umwe za America. Imbeho urubura n'imiyaga ikonje bimaze guhitana abantu barenga 60 abenshi muri bo nawo muri leta ya New York. Zenaide ntiranyibagira wigisha muri kaminuza ya Buffalo mugume ku maradio yanyu ikindi kiganiro iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Mu Burundi abantu baba mu mazu 170 yo muri karitsiye Kibenga muri zone ya Kinindo mu mujyi wa Bujumbura barayahunze kubera umwuzure watewe n'uruzi Kanyosha. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Abanyagihugu batewe n'uwo mwuzure ubari mu maganya ntangere bamwe baraye kubira by'igipolisi mu Kinindo abandi kugeza amaginga ya ntibararonka aho baba. Irakiza Esperance umwe muri batanu baserukira abandi mu ntwaro aho mu Kibenga amenyesha ko ibyabaye biteye agahinda asaba leta kwihutira kubafasha akarankaho baba muri kino gihe amazu yabo acyuzuye amazi.
Twararengewe twarabuzwe tuvuga kuko abene gihugu nta kintu na kimwe bigeze basohora kuva ku matera basohotse uko nyene ibintu byinshi byarononekaye na gahombo na marira mu bene gihugu byabaye giturumbuka bajyanye basinziriye. Ikintu cyiza twashimye nk'abajeje intwaro nta muntu n'umwe yahasize ubuzima abantu barahunze barara mu mihana turabahindaro hafi yacu cyangwa abandi bakarara mu barabara muri rusange si bato bato si abanye n'impango birababaje cyane.
Esperance Irakiza asaba kandi leta ko yobaronsa imashini yoza kuzibura imifurege kugira amazi ashobore gufata inzira yoye kuguma yinjira mu mazu. Amenyesha ko imvura ibandanya igwa kandi ku bwinshi. Uno munyagihugu waho mu Kibenga yatewe n'uwo mwuzure na wenyine abibona uko.
Ikibazo rero nibaza yuko cyotorwa umuti mu buryo ko kuzana imashini. Imashini ni ikintu cyihuta rwose ikaza ikaruha profonde ikagira kiraje uko ubo ruzi nta nabaropoze barukoreramo muvuye ko musenyi ukuva hari ya ruguru ushika wuzura ona ino hepfo rero twero chatwa victime yamaza cyasanza
kugeza kuri uwa kabiri mu gatondo abo bahuye n'ivyo byago nta kintu bari bwafashishwe. Abajejwe ubutabazi bwibanze mishiramwe ko wahuje itabara imbabare niho bari bamaze kuhashika. Bundo Desire yamenyesheje ko muri kino gihe ariko bigisha bahuye n'ivyo byago uko bo kwigenza kugira birinde ibiza bikunze gukurikira bene ivyo bihe.
Twasanze amazi menshi amazi ariyo yinjiye ibi rero bica bigira ingaruka mbi ku buzima kuko gihe rero ca nonekara amazi yo hasi nayo ne agaca yandura mugabo ico turiko turihutira ningene twokinga inkurikizi zibe hacakurikira burya yibibaye indwara zitandukanye arico gituma ubona twakoranije abantu batari bake kugira tubigishe ingene bashaka kuvyikingira ubwa mbere kugerageza gupompa kugira ngo ahari amasoko y'imigera hose hasambuke hanyuma ngene amazi banywa bashobora kuyatunganya kugira ngo ubuzima bwabo kume ari ubuzima bwiza.
Umwigisha wo muri kaminuza Bernard Ndayihebura yanonose ivyigwa bijanye n'ibidukikije amenyesha ko vyose bituruka ku bantu bubatse aho amazi yategerezwa guhurira ava mu misozi mu gihe imvura yabaye nyinshi imbere yuko yisuka mu kiyaga Tanganyika. Amenyesha ariko ko naho habaye amakosa abo bantu atarabo guheba arasigura icyo kogwa.
Ubwa mbere nuko ugo ruzi burugazura bakarugazura kugira ngo rusubire kugenda neza rudatuma ruko ruca hijya no hino hanyuma rudasubira no guca hejuru. Rero iki naco abandi bakora basha bagubakira bubaka uruhome mu gifaransa bita digue. Ubwo rero ugo ruhome baragubase maze imyaka myinshi ku ruzi Mutimbuzi n'uruhome runiya cyane gushika abantu babiruhande ya Mutimbuzi nta kibazo bafite na gatoya. Rero ivyo rero mugabo cyane cyane byihutirwa ubwa mbere nuko urucira inzira hanyuma bikanyaruka.
Iyo myuzure yateye aho muri karitsiye ya Kibenga yavuye ku mvura yaguye ku bwinshi mu cyago cyago bwo kuri no wa mbere abantu bikangura basangira ibintu byabo bireremba mu kirere bamenyesha ko amazi yabateye uruzi Kanyosha kwataye inzira yaduze ku rugero rw'imetero yose. Ibyo nonekaye kugeza ubu byose ntibiramenyekana uko bingana. Abantu amazu yabo yatewe nayo mazi bavuga ko ibikoresho byo mu nzu batunze atanakimwe bashoboye gusohokana. So bwa mbere abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura bategwa n'imyuzure mwaka uheze ababangamiwe gusumba abandi nabo muri zone Gatumba na Kajaga aho abanyagihugu banenga 10,000 bataye izabo biturutse ku myuzure. Abanyagihugu n'ubu bamenyesha ko barara ntibuca kuko atacakozwe kiboneka co tuma batekana muri kino gihe imvura yasubire kuba nyinshi. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremeza ko abategetsi benshi barimo gusabwa gusubiza amafaranga bari baribye mu mutungo wa leta. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Perezida Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari gusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira. Amenyesha ko aheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu aho abatari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwita ibikorwa by'iterambere. Yatangaje kwika ari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Burundi cyabaye igihugu cy'umwizero twari twarihaye amenyo y'abatwenzi amahanga yasuzugura Abarundi. Hariho igikorwa turi kuri operasiyo agateka erega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacu rutinira noneho ntitwataye agateka.
Aha Perezida Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru ucitiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura izina cyahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019 hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera kikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe yari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yasiguye ko umuryazi w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yawushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura none yatubereye umushinge wo gutanga. Umuriyaridi muri amwe twagarura umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumva urwo ruhombo rava izubatswe n'umuriyaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashika na batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mubonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bake mburandabiye ndahurunze mu nyuma gacayiga ya yanzu agacika rura rya Kongo wagira ngo arubwira kugira umunguke ngo yongwe bimenera kure sana abari ishije ngute ngo tuka kumbe yesa ko ijari le za hiki kwari ya kusigi sivyo ibyo bibazo rero turabizi benzi bari kwa rabuka nabandi basizeyo afi ari mu bintu byiwe ni munze mu bitore bura matari bura matara gusubize mu byawe.
Ariko babwirwa basana uko badashaka kuva kuyizima abani babiri ubaserukiye impunzi.
Ubwo ngo na icyubahiro mukuru w'igihugu arira n'abaturage bakarira. Reka tubasabe bajya kubaha ko muri bibera mu ntara perezida ntabimenya, hari abicwa ntabimenye. Mugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'u Burundi mu muhoza amarira, kandi natwe tuzoba duhoze Imana ibahezage.
Gabriel Rusigiri atwara ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya Leta, asanga intwari ibereye na demokarasi zibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya Leta. Uko ni kwa bisigura ijwi ry'Amerika.
Nibaza yuko tusana bari ko baraduga naho tukiri kure cyane, jewe no fatafate kuri mu bita eshere uvuga yuko busa turi hasi cyane 10 turi hejuru, bifata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka 2015, tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazaba amatwazira igiturire kurenganya n'ibindi n'ibindi.
Imiriza rya president ndayishimiye mukuga kico kivuga rimaze gutuma hegeranywa amamiliyaridi hafi ya 3 y'amafaranga y'amarundi nk'uko ibiro vyiwe vyabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ku munsi wahari wakazi uhimbazwa ku itariki ya mbere yo kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga. Kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka 2 hafi n'igice, president ndayishimiye yarashimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakora ibihano ku gihugu ciwe. Nyamara nk'umwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka, bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata c'intwari ibereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri president byo guhindura ingendo. Eloje uri kaneza
America. Tukiri mu Burundi haravugwa ikibazo cyo gutandukana kw'abashakanye mu mujyi wa Bujumbura muri uyu mwaka. Ingo zirenga 330 zarasenyutse, ibyo biremezwa n'ubushinjacyaha bw'u Burundi. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Venda yishimiye.
Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura cyabaye ndanse. Ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu Kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongoye iryo shirahamwe.
Mu gihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura cyabaye ndanse yimeze, ibyo tubivuze twisunze ibihero dufise mishiramo ryacu Honestwe Tomfrere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi. Izo nzego zasanze mwaka gusa uwo mwaka nyine 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika 336 biciye mu byo bita divorce mu makomine 3 gusa agize inta meri ya Bujumbura.
Ibyo bitigira iby'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cha Bujumbura ariyo Ntahangwa, Muhana, Mukaza, muri uyu mwaka wa 2022 zigera ku 336. Byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacaha bw'u Burundi Agnes Bangiricenge. Muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo.
Ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Tukongera ko ibi by'uko abubakanye bamwe bamwe b'iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira ku kuyaga w'ikiyago. Iyi ndi imvo iri kirabituma niyo usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urwo bagiye kubaka urwo ariko, kandi abantu ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyene ni kuvuga amatelefone. Usanga bamaze kubakana rero bashitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku byinshi bibazo bishobora kubashikira mu rugo.
Iryo shirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana byatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu. Ku rundi ruhande, umukenyezi Aline Manisha, umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango mu bijyaniraga izi misa remesha muri Bujumbura, yagarutse kuri ico kibazo.
Urugo ntirushoboka Imana itarimo, abantu bataye Imana banki Imana banka kwihamagara mu rugo kandi iyo shefu atari Imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko bavuga ivyawe nakavuga ivyiwe. Tuje kuri plage je nkeneye kuryama reka kuvuza iradio nkeneye gutsinzira uje nani nkunda bruhi ukazibona mu rugo mukigira mahiyaje hariho imiryango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanya mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukorana mu rugo kwawe nagoma ndakubwire ko vyamaze ngo bizisambura muramuka zawe ashitse mu rugo agenda kubwira ngo gupona ngo urya mugore wa nikimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramuka zawe cyane
ibi rya America ryavuganye kandi n'urongoye shira hamwe riharanira gateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa bakoregwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo ari bo benshi cyane basaba kwahukana
kandi ngiye kubiraba usanga n'ibikigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu nabagabo abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko ntanze ngo nazimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato
Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze
ico tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo niruheza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushigwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngi
iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe no kutumvikana amashirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo guti ngo kwica abagore cyangwa abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise ayo mashirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mububakanye uburizwamwo na mugenzi we Thierry Vendayishimiye ijwi ry'America ikigali
nongereho ko mu Rwanda raporo ibikorwa by'ubucamanza umwaka 2021-2022 igaragaza ko ikibazo kiganje kuruta ibindi mu manza mboneza mu bantu ari gutandukana burundu kwa bashakanye aho kingana n'imanza 3,322 mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri leta zunze ubumwe za America imbeho urubura n'imiyaga ikonje bimaze guhitana abantu barenga 60 abenshi muri bo nabo muri leta ya New York mugenzi wacu Oriane Tangisha akavuganye na professeur Zenaide Ntiranyi bagira ukomoka mu Burundi akaba yigisha muri kaminuza ya leta ya New York mu mujyi wa Buffalo
ibihe bimeze neza mugabo no kuri turashima imana kuko turacari bazima kuko hariho benshi batashoboye kubaho babitavye imana igihunzi cy'urubura imbeho umuyaga bimeze nabi cyari giteye ubwoba kandi urabona cyaje hageze iminsi mikuru ya Noheli abantu benshi ko bitegura kuja mu miryango byanze n'ukuri bimeze nabi n'ubwabe tubibonye je nari maze imyaka hafi mu ngiri n'itanirenga muri Amerika twatugira neje nyinshi aha muri Buffalo twagira urubura rwinshi turazu ndere washaka hano kuko turoka nyinshi mugabo yazaragahebuza
none ubu unye mumeze gute muri mu nzu yanyu byifashe gute cyangwa mwarashoboye guhunga
bo ntidushobora kuba mu nzu yacu kuko amatara yacitse ku wa gatanu mu gatondo kandi amatemperature cyangwa n'ubukanye burarengeje ni ukuvuga hakanye rwose ku buryo ntitwashobora kuguma mu nzu mugabo cyo twagize imana turonkiyo duhungira ku babanyi bo bagumye bafise ubumeme navuga ati ni ubumeme kuko urabona ko twese kenshi dushusha kuri gaze hanyuma iyo gaze no kugira ngo iko bisaba gukoresha n'umuyaga nkuba rero ntitwari gushobora kuba turi mu nzu kuko harakanye cyane hamwe wumva imbeho nyine no mu magufa igushikamo twari twagize imana rero tugira umubanyi mwiza rwose yitwa Imakurata kugira dushike iwabo ni minota 3 mugabo uwo munsi kugira tubashikire twaramaze hafi nk'isaha cyabibaza turi hanze muri iyo mbeho tugira imana yo mugabo azadutegera imodoka ntizo tudagutwara imodoka kuko ntihabura na gatoyi ni ukuvuga ubona imbere yawe ni zero visibility ni zero nta kimwe ushobora kubona kandi imbeho n'umuyaga kizashobora ko tugira amuga twagize bara turashikayo abantu benshi batagize amahigo nkayo babaye bloke mu mazu haguma bakanye abantu benshi basanga bamaze kutacari ngaho mu guhungira mu ngane mu muryango
none murashobora gusohoka mukaje kurondera cyo mufungura canke hagize ikibazo mukiba murize yuko bashobora mushobora gutabagwa
iyi minsi yose heze kuva kuwa gatanu nta service d'urgence zari hari amamanga zino se yayugaye bari baduteguje atubwira ati bizabimeze nabi musume mwitegure mugabo udafise aho biteka ngo ntawo biteka hama rero nkafise ingwara zituma bagenda kwa muganga amambulance ntashobora kubashikira mugabo ubu unyera ibintu bimwe batari kugurura amamanga zina reka atangura kugurura mugasi menshi kuko kuvuga mu ibarabara ntushobora kurengana n'umusozi wa n'umusozi w'urubura hama rero abantu b'igisoda bajya afise ibikoresho bikomakomeye nabo nyene baragerageje kuza kutabariza abantu nawe ugasanga babaye babuze iyo baca urumva vraiment je tuma na guverineri wacu Hawker yarahevye aradeklara nyene ko ari ibintu bidasanzwe barasaba abantu benshi baze gufasha bava muri Canada cyangwa muri andi maleta mugabo gushika ubwo tuvugana ntidushobora kuva mu nzu kuko ndeje nk'umuntu nka muri village ya Buffalo hari hacugaye imodoka ari zemewe kuja mu ibarabara kuvuga ko ugiye mu ibarabara bashobora guhita iki ni ngombwa yuko abantu babyubahiriza kuko abantu batagumye mu mazu kugira ngo abantu bagira ibyo bimashini baze gukura abantu bari bloke mu mamodoka cyangwa bakureho iyo misozi ya neje ntitujoshobora kuronka duce urumva ni ngombwa nka aeroport zo ziruga iwacu nta ndege ishobora kuhaca nta ndege gushobora gukugwa cyangwa ngo idekore kuko umuyaga wari mwinshi kandi nta muntu ayo kuronka haca
Radio Ijwi d'Amerika uyu numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga kubyaranze Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo ikiganiro mutegurirwa na Toma Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 12 1945 ibigo bibiri bikomeye mu bukungu bw'isi byavukiye icyarimwe ariko biratandukanye ni banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari turarebera hamwe muri make cyane uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigizemo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ikaze mu kiganiro Amerikana tubanze turebe ariko tuvunagura amagambo amavu n'amavuko Kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya 22 z'ukwezi kwa 7 1944 abahagarariye ibihugu 44 byo ku isi bateraniye mu nama ahitwa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari igica gato n'amabuye. Ariko abayobozi b'isi bo bari baratangiye gutekereza uburyo isi zazanzamuka ikisana igasana ibyangiritse no kongera kwiyubaka nyuma y'intambara inama ya Bretton Woods yageze ku mwanzuro k'ubufatanye n'ubutwererane mu by'ubukungu ariyo nzira yonyine iganisha ku mahoro n'iterambere yarangije ishinze ibigo bibiri ikigega mpuzamahanga cy'imari Fonds Monetaire International FMI na banki mpuzamahanga y'iterambere no gusana isi Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD FMI ifite inshingano zo guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu by'amafaranga gukora ku buryo ubuzima bw'imari budahungabana ku isi koroshya ubuhahirane no kurwanya muri rusange ubukene n'ubushomeri naho BIRD izwi cyane nka banki y'isi yose Nubwo mu byukuri banki y'isi yose ifite n'andi mashami atandukanye na BIRD ishinzwe gutanga inguzanyo ubwishingizi bw'inguzanyo no gutanga inama cyane cyane ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibitekerezo nyamukuru FMI na banki y'isi yose byubakiyeho bituruka ku bahanga mu by'ubukungu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byahawe ingufu n'ibyemezo bya President Franklin Delano Roosevelt wa Amerika na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston Churchill mu nama yiswe Atlantic Conference bagiranye mu kwa 8/1941. Mu kwezi kwa 2/1942, abayobozi ba za Minisiteri z'imari z'ibihugu byabo byombi bari bamaze kunoza neza ibyo bitekerezo no kwandika inkingi na charpente z'ibigo mpuzamahanga by'imari bifuzaga byo gufasha ibihugu bifite ikibazo cy'imari hakurikiyeho inama mpuzamahanga zitabarika kuri ibi bitekerezo nyine n'imigambi ziza kubyara rero iyi ngiyi y'i Bretton Woods nayo yabyaye amasezerano ashinga FMI na banki y'isi yose. Iyi nama ya Bretton Woods nayo yakurikiwe n'imihango yo kwinjiza amategeko remezo ya FMI na banki y'isi yose mu mategeko bwite ya buri gihugu, ibyo bita ratification mu Gifaransa. Inteko ishinga amategeko Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoze mu kwezi kwa 7/1945. Ibihugu byahaye umugisha wa nyuma watumye FMI na banki y'isi yose bivuka ku mugaragaro ku itariki ya 27 y'ukwa 12/1945. Kuri FMI byari 29 icyo gihe nyine, naho kuri banki y'isi yose byari 28. Nyuma yaho ibindi bihugu kimwe n'ibyagiye bibona ubwigenge bikemerwa no mu muryango w'abibumbye Loni, nabyo byagiye byinjira no muri FMI no muri banki y'isi yose. Muri iki gihe byombi FMI na banki y'isi birimo ibihugu 190 buri cyose. FMI na banki y'isi yose byombi kandi bikora nka koperative mpuzamahanga, ni ukuvuga ko buri gihugu gifitemo imigabane. Ijwi rya Amerika. Kuva FMI na banki y'isi byavuka mu 1945 rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifitemo uruhare runini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku isonga mu bitekerezo no mu mirimo yose byabyaye FMI na banki y'isi. Urubuga rwa Minisiteri y'Imari ya Amerika rutubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ifite imigabane myinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose. Ku rwa banki y'isi turahasanga ko kuva banki y'isi yavuka, buri gihe perezida wayo ni umunyamerika ushyirwaho n'umukuru w'igihugu cya Amerika, akemerwa n'inama nyobozi ya banki y'isi yose, Board of Directors. Urusobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo naho ifitemo imigabane myinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose. Ruvuga kandi ko Amerika aricyo gihugu cyonyine rukumbi gifite muri banki y'isi ububasha bita veto ku byemezo bimwe na bimwe, ni ukuvuga ububasha bwo kubiburizamo, bityo ifite uruhare rw'umwihariko mu birebana n'imigambi imwe n'imwe igenga isi. Ariko rero si aho bihagararira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite n'uruhare runini mu bisubizo by'ibibazo byugarije isi, nko mu rwego rwo gutanga inguzanyo isaba inyungu ntoya cyangwa guha ibihugu bikennye amafaranga y'ubuntu. Amerika kandi itanga imari itubutse binyuze nyine muri banki y'isi mu migambi yo kurwanya COVID-19 n'inkurikizi zayo mu nzego z'ubuzima n'ubukungu, SIDA, igituntu na malaria, no mu migambi yo guteza imbere ubuhinzi, uburezi, abari n'abategarugori, ikoranabuhanga ridahumanya ikirere hose ku isi. Nyamara rero abahanga mu bya diplomasi bemeza ko nubwo Amerika iremereye cyane muri FMI na banki y'isi, mu by'ukuri ibi bigo si utwana twayo yakwitegekera cyangwa se ngo ikoreshe icyo ishaka aho ishakiye n'igihe ishakiye. Ibi bigo ubwabyo byishyiriyeho ingamba zo kwigenga no kwitandukanya na politiki z'ibihugu bya rutura. Ikindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kujya inama no kumvikana n'ibindi bihugu. Siyo yonyine rero ifatira ibyemezo FMI na banki y'isi yose. Nshuti zacu, ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, mwari kumwe na Thomas Kanyindi, murakarama.
Ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara hamwe na Honediane Tana wafashe kukibagezaho, mbashimwe mwese kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Abatwumva buri munsi muri mu ntara ya Karusi, Ngozi, Gitega na Cibitoke, mwese mwese muzagire umwaka mushya muhire, uyu munsi nawo ubabere mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Wateye bazaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, mwahumure hose ku isi dore ntacyo bibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri buzimu muze twumva makuru